Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'Abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanye iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabaramukije incuti bagenzi muduteze muri kano kanya, ndabahaye ikaze mu kiganiro yaga cyo kuri uno munsi kuri mikoro muri kumwe nanjye Alexandre Bizimana akwari na jewe Ngirenda kibashikirize. Tubahere umurongo ahishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho indero y'abana UNICEF ryongeye kuvugurura imikoranire n'amashyirahamwe basanzwe bakorana mu gukurikirana indero y'abana. Ni imikoranire yatanguye mu mwaka wa 2016 ifise intumbero yo gufata mu mugongo abana b'ibimuga, imfuvyi n'abahunze intambara zo hagati mu gihugu bo ku mashuri 30 y'intango yo mu micungararo ya site ya Murongwe. Ni inkuru ya Cordon Chimihari twasomewe na Pacifique Munezero.
Amashure yerekewe agera kuri 30, ishure rito rya Sebere iri muri Sebere, ishure rya Kasaba ya kabiri ya Murongwe kugera ku ishure rito rya Kabwandukuru rya Mwashombo Ibaraka. Amashirahamwe UNICEF na consortium yatanguye igikorwa cyo kurihira amafaranga y'ishure kuri abo banyeshure bagizwe n'abagendana ubumuga bw'umubiri, imfuvyi, impunzi hamwe n'abateshejwe izabo mu ntambara kuva mu mwaka w'ishure wa 2017 ushira 2018. Ayo mashirahamwe yaremeje yakigwa no kwitaho kuri abo banyeshure bahitiye bararobanuwa mu bandi hisunzwe ibyago ibyangombwa fatigwako.
Biratugora cyane kubaho ku byo kurya mu gihe mudufasha kwivuza mu mudufashije cyane.
Ababyeyi baba banyeshure bakaba bahimbawe cyane n'iryo fatwa mu mugongo naho ari kiringo gito cy'amezi atandatu.
Tubandanirize mu Rusenda, ishyirahamwe kimuntu World Child rifadikanije na HCR ryatanze guhera kuri uyu wa kabiri ibikoresho by'ishuri ku bana b'Abarundi biga mu mwaka wa gatandatu bo ku mashuri 5 yo mu micungararo y'ikambi ya Rusenda. Inkuru ya mugenzi wacu Yvette Munezero.
Inyuma y'ukwezi n'indwi bishize amashuri atanguye, ishyirahamwe mpuzamakungu ry'Abaholande World Child ryafashije abanyeshuri b'impunzi bona basangwa bo mu mwaka wa gatandatu biga ku mashuri 5 akikije ikambi ya Rusenda kandi azwi n'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe impunzi. Kuri uyu wa kabiri igenekerezo ry'icyenda ukwezi kwa kw'icumi umwaka w'ibihumbi 2018. Kubw'umwunganizi w'umuyobozi w'ishure ritoya rya Kawunga, rimwe mu mashuri twagendeye, abanyeshuri bahawe imfashanyo bari 135 ku 143 bose bakaba biga mu mwaka wa gatandatu gusa. Bari bamenyereye hafashwa icy'icumi cy'abanyeshuri babasangwa, ariko uyu munsi ryari ishure ryose. Yadusiguriye ko umunyeshuri wese yaronswa ishakoshi irimo amakaye 13, akabweta karimo uducamurongo dutandukanye, akabweta k'amakaramu y'igiti yo gushushanya, amakaramu 3 y'ubururu, 2 atukura, agacamurongo karekare hamwe n'agahanaguzo.
Turangirize Ibaraka, abimvyi binza habo bagera kuri 20 baraguwe ko n'umusozi guhera kuwa 5 w'indwi iheze mu kinogo cimbwamwo inzahabu c'imisisi muri teritwari ya Fizi mu kiringo c'indwi iryo barariguye, nta cizere na gito ya gihari co kuzotora abarokotse. Ni inkuru ya Ibrahim Byaombe twasomewe na Emmanuel Bimenyimana.
Ibikorwa byo gutabara kugira bakure abantu 25 babimvyi baguye mu binogo kuva ku wa 5 w'indwi iheze mu binogo by'inzahabu imisisi segiteri ya Nganja mu karere ka Fizi baracabikora. Amasoko y'ishyirahamwe ry'abanyagihugu yatanze iyo nkuru avuga ko nta makuru hagati y'abari muri ibyo binogo n'abari hanze. Ayo masoko nyene avuga ko abantu 25 bose ni abagabo boba barapfuye kubera kubura imwemu. Nyene ico kinogo c'ubutare umukenyezi Marceline nari imisisi kubw'amasoko yiwe. Ico kinogo c'inzahabu kiramaze kumanyuka byatumye habaho kugagwa. Misisi ni agace k'ubutare k'inzahabu harajayo n'impunzi z'Abarundi kari ku birometero bike n'agasagara ka Baraka.
Nino ngaha ikiganiro cacu kirangiriye cyo kuri uyu munsi. Ni ikiganiro mwateguriwe na Serge Bisimwa ahagarikiwe na Jean Kahora, Jean Alexandre na Kibasomeye naho gutaha. Murakoze.